Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Paul Rusesabagina wari umaze hafi imyaka itatu ajyanywe mu Rwanda atabishaka, yavuye muri icyo gihugu kuri uyu wa mbere yerekeza muri Katari. Abasirikare 1000 ba Uganda biteguye kwinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
No gufatanya na bagenzi bacu bo muri Kenya kingura imihanda, kingura ibice birimo inyeshyamba.
General de Brigade Felix Kulayije, umuvugizi w'igisirikare cya Uganda. Ibintu byifashe bite iwanyu mu ntara muri Makamba mu Burundi? Ingaruka zo kutita ku bidukikije zugarije abaturage
mu Kayogoro muranza yigize kuba rya mukingo bose aho hari amashamba, ariko no munsi wogenda nakana kimwe wobona kubera abantu baragwizana abimukira bakaza.
Joachim Ndayihereje uri mu kibuko kizabukuru anamakuru iwanyu mu ntara mbahaye ikaze. Dugere ku makuru avugwa ibyo ntindo ku isi mwateguriwe kanugezwaho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana Rijiwiriweho.
Mirwe Venice, turahera kuri aya makuru ku Rwanda. Uhagarariye ibikorwa by'ubuhanuzi mu bijyanye n'umutekano wa Perezidansi ya Amerika, White House, John Kelby yaremeje ko Paul Rusesabagina yavuye mu Rwanda, ubu ari i Doha muri Qatar. Yabwiye abamesha makuru ejo ku munsi wa mbere ko Rusesabagina vuba agiye guca agaruka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko umuryango wiwe umurindiranye igishika cinshi. Amakuru ajyanye na Amerika na Afrika kandi cegera cya Perezida wa Amerika Kamala Harris ejo ku munsi wa mbere yaremereye Ghana n'ibihugu byo mu karere ka Sahel imfashanyo ya Amerika ingana n'imiliyoni zirenga 100 z'amadolari. Mu rugendo arimwo muri icyo gihugu cyo mu burengero bwa Afrika, yarashimangiye mu kuvuga ko inyungu za Amerika mu bihugu bya Afrika zirengeye uguhiganwa n'Ubushinwa. Harris yavuze ko ayo mafaranga angana n'imiliyoni 139 z'amadolari ahanini azofasha gukinga intambara mu karere ka Sahel aho intagondwa z'abayisilamiste zigisibije mu bihugu bya Benin, Ghana, Guinea, Cote d'Ivoire na Togo.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abategetsi ba Nigeria bavuga ko programa yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abagwanyi ba Boko Haram yagabanuye ingufu n'ubushobozi bw'uwo muhari. Abagwanyi hafi 600 bararonkejwe impapuro zemeza ko barangije iyo programa mu mpera z'indwi iheze. Baranasabye kandi imbabazi abanyagihugu ku bikorwa bibi babakoreye. Abategetsi ba Nigeria bavuga ko abagwanyi ba Boko Haram baharurwa mu bihumbi barekuwe kuva mu 2019 kandi bariko barafasha mu iterambere ry'imiryango mu kibano. Ku munsi w'Imana, abategetsi bo mu gisirikare cya Nigeria bavuze ko abagwanyi ba Boko Haram 51,000 hamwe n'imiryango yabo bishikanye ku gisirikare hagati y'ukwezi kw'indwi 2021 n'ukwa gatanu 2022.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu 6 bagizwe n'abana 3 b'abanyeshuri hamwe n'abakuze 3 nyene barishwe ejo ku munsi wa mbere barashwe ku ishuri muri Leta ya Tennessee ni mu manuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igipolisi cha Tennessee cyaruhiye kwica kirashe umukobwa yabishe kivuga ko yari afise imyaka 28. Umuvugizi w'icyo gipolisi Don Aaron yavuze ko uwo mukobwa yari afise inkoho 2 zirasira rimwe amasasu menshi hamwe n'iyindi ntoya igendanwa mu maboko. Yavuze ko ubwo bwicanyi bwabereye ku ishuri ry'intango ry'abigenga ry'abo mu ishengero ry'aba Presbyteria i Nashville. Tukiri muri Amerika kandi umuryango w'Abanyamerika 2 banyurujwe muri Haiti urikuratakambira abategetsi gufasha ngo ababo barekugwe. Umukenyezi Nikes Toussaint avuga ko umugwi w'intagondwa z'abagizi ba nabi wanyuruje musaza we umugore wiwe hamwe n'uwundi muntu agira gatatu bari kumwe mu rugendo barimwo muri Haiti. Avuga ko banyurujwe ku itariki ya 18 z'uku kwezi kwa gatatu. Toussaint yavuze ejo ku munsi wa mbere ari muri leta z'ubumwe za Amerika kwa bagizi ba nabi bariko barasaba amadolare 200,000 kuri buri muntu kugira babarekure. Yavuze ko umuryango wiwe udashobora kuronka ayo mafaranga nganuko, ariko yongera ko kwibiro by'inyamiramabi muri Amerika FBI biriko birafasha kugira babuhozwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Naye mu karere k'uburasirazuba bw'isi, abategetsi baba Talibani muri Afghanistan bavuze ejo ku munsi wa mbere ko bombe y'umwiyahuzi yaturikijwe hanze y'ubushikiranganji bw'imigenderanire ku mugwa mukuru Kabul yahitanye abantu batandatu hamwe n'abandi batari bake bakomeretse. Ababyiboneye amaso mu yandi babwiye Ijwi rya Amerika ko icyo gitero cyabereye ku ibariyeri iri ku rwinjiriro kubwo bushikiranganji igihe abakozi bariko barataha. Umuvugizi w'igipolisi i Kabul, Khalid Zadran, yavuze ko bajeje umutekano batatu bari mu bakomeretse. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu waremanze ko ari wo wakoze icyo gitero. Kibaye igitero cya mbere gikozwe kuva abayisilamu batangura ukwezi kw'amafungo kwa Ramazani.
Urakoze Aloys Bigirimana mukomeje kumva radio y'Ijwi d'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Paul Rusesabagina wari umaze hafi imyaka itatu ajyanywe mu Rwanda atabishaka, yavuye muri icyo gihugu kuri uwa mbere yerekeza muri Katari, asohotse mu Rwanda nyuma y'iminsi ibiri gusa avuye muri gereza amaze guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ni imbabazi zimuvanaho icyaha cy'iterabwoba yari yarahamijwe n'urukiko rw'ikirenga agakatirwa gufungwa imyaka 25. John Kirby, umuvugizi w'inama y'igihugu ya Amerika ishinzwe umutekano, yabwiye abanyamakuru kuri wa mbere ko Paul Rusesabagina ari i Doha mu murwa mukuru wa Katari ahazava yerekeza muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abategetsi ba Amerika baratangaza ko irekurwa rya Paul Rusesabagina riri mu muhati w'ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden bw'uko buri muturage wese wa Amerika uri mu ngorane mu bihugu by'amahanga atahukanwa mu gihugu cye agahuzwa n'umuryango we mu mahoro. Ibi byagarutsweho n'abategetsi bakuru b'Amerika ubwo basobanuraga uko irekurwa rya Paul Rusesabagina ryagezweho. Inkuru irambuye Temistocle Mutijima.
Umwe mu bategetsi bakuru muri guverinoma yavuze ko irekurwa rya Paul Rusesabagina rije ryiyongera ku bandi Banyamerika benshi barekuwe mu bihugu bitandukanye bigizwemo uruhare na Perezida Biden n'ubutegetsi bwe. Yavuze ko nubwo byagizwe ibanga ku bwende, ariko hari abaturage benshi ba Amerika bakiwe bavanywe mu bihugu nka Afghanistan, Birmania, Uburusiya, Irani n'ahandi. Yongeraho ko ibikorwa nk'ibyo bigamije gukura Abanyamerika mu kaga barimo hirya no hino ku isi bikomeje. By'umwihariko ku irekurwa rya Rusesabagina, uyu mutegetsi yatangaje ko ryagezweho nyuma y'amezi menshi y'umuhate mu biganiro bihuje impande zombi. Avuga ko uruzinduko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Antony Blinken yagiriye mu Rwanda mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize rwari rugamije kongera imbaraga mu byari bimaze kugerwaho muri uwo muhate. Uyu mutegetsi yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yaramenyesheje Leta y'u Rwanda ko ikibazo cya Rusesabagina mu gihe kitaganiriweho ngo haboneke igisubizo gikwiriye kizakomeza kuba intambamyi ikomeye mu mibanire y'ibihugu byombi. Avuga ko hari umujyanama mukuru mu biro bya Perezida Biden iki kibazo wagifashe mu biganza kugeza ibiganiro bifashe umurongo. Uyu ngo yatangiye kugirana ibiganiro byihariye mu buryo bwa diplomasi ituje n'umujyanama wa hafi wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, byatangiye mu buryo bwo guhamagarana kuri telefone nyuma baza guhura imbona nkubone. Uyu mutegetsi mukuru muri guverinoma ya Biden yatangaje ko ibiganiro hagati y'aba bajyanama bombi byari bigamije guhindura icyerekezo ibyafatwaga nko kwamagana ku ruhande rwa Amerika no gutsimbarara ku ruhande rw'u Rwanda bigafata umujyo w'ibiganiro biganisha ku impande zombi zahuriza. Muri ibyo biganiro uyu mutegetsi yavuze ko uburyo bwumvikanweho bwaje kugerwaho hanyuma leta y'u Rwanda yemera kurekura Rusesabagina ariko na Amerika yemera kuyishimira iyo ntambwe yagezweho nkuko bikomeje gukorwa. Mu kiganiro n'abanyamakuru undi mutegetsi yavuze ko ibiganiro biganisha kukumvikana byatangiye gufata umujyo nyuma yaho Rusesabagina katiwe n'urukiko gufunga imyaka 25 mu kwezi kwa 9 kwa 2021. Uyu akavuga ko ibiro bya Presidency ya Amerika byatangiye gukorana n'umuryango we ndetse n'abagize inteko nshinga amategeko ya Amerika bashishikarije impande zombi gukoresha uburyo bw'imbabazi busanzwe buriho mu mategeko y'u Rwanda. Ibyo bigakorwa hagamijwe guhosha umwuka wo guhangana hagati ya leta y'u Rwanda na Rusesabagina. Uyu mutegetsi akaba yashimiye Perezida Kagame igisubizo cye cyiza cyavuye mu biganiro yagiranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika mu kwa 8 k'umwaka ushize. Avuga ko irekurwa rya Rusesabagina ari inkuru nziza ku muryango we ariko kandi kanaba n'inkuru nziza ku butegetsi bwa Amerika bwakoze ibishoboka byose ngo rigerweho. Mu biganiro byahuzaga aba bategetsi bavuze ko Rusesabagina ubucumbikiwe kwa ambasaderi wa Qatar Kigali azahamara iminsi mikeya nyuma kahava yerekeza i Doha muri Qatar. Aha naho aba bategetsi bavuze ko azahamara iminsi mike itatangajwe ku mpamvu bavuze ko arizo kubaha ubuzima bwe bwite nk'umuntu buwidegembya akazahava yerekeza muri Amerika. Ku ruhare rwa Qatar muri iki gikorwa aba bategetsi bashimye akazi k'ubuhuza mu biganiro byagejeje ku irekurwa rya Rusesabagina iki gihugu cyakoze. Bavuga ko ibari ibisanzwe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukora uko ishoboye ngo itahukane abaturage bayo yifashisha igihugu gifitanye umubano mwiza n'igihugu abatahukanwa barimo. Nkibutsa ko kuwa gatandatu ushize ni ukuvuga umunsi umwe nyuma y'irekurwa rya Rusesabagina Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko ivanyeho icyemezo cyayo cyavugaga ko afunzwe binyuranyije n'amategeko.
Urakoze Temistocle Mutijima. Nongereho ko abandi bantu bagera kuri 20 barimo Onsabimana Calixte uzwi ku izina rya Sankara bari barafunganywe na Rusesabagina bakaba nabo barahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda boherejwe mu kigo cya Mutobo mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare Valerie Nyirahabineza yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bajyanyweyo kuko bahuje mu mitwe ya gisirikare nyuma y'amahugurwa bazasubizwa mu buzima busanzwe.
Bakunze Ijwi ry'Amerika, umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ijwi ry'Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri uyu wa gatatu abasirikare 1000 bazoherezwa muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu ya Ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bajyanywe no gufatanya n'abandi basirikare mu bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Ignatius Bahizi.
Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere nibwo amashusho y'amakamyo ya gisirikare y'ingabo za Uganda yafatiwe hagati y'umujyi wa Gisoro n'umupaka wa Bunagana mu burengerazuba bwa Uganda yatangiye guhererekanywa ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma Ijwi ry'Amerika ryaje kubona gihamya ko abasirikare ba Uganda babarirwa mu majana bari bamaze kugera mu kigo cy'ingabo cya Bunagana hafi y'umupaka na Congo. Mu kiganiro ha Ijwi ry'Amerika, umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kulaije yemeje ko Uganda izatangira kohereza ingabo zayo muri Congo guhera kuri uyu wa gatatu.
Uwa gatatu w'iki cyumweru nibwo tuzaba twohereza muri Congo. Manda yabo ya ingabo z'Uburasirazuba bwa Afurika yitwa ICF ni ugufatanya na bagenzi bacu bo muri Kenya gukingura imihanda, gukingura ibice birimo ishyamba.
Ubwo muzamukorera mu buhe buke bw'aho ngaho muri za Rutshuru?
ungai menye kwa gatatu
muzajana abasikari bangana batari
abasikari igihumbi batwasabwe niwe twateguye
muri iryo jwi rya generali kurayigira tumvikana neza kubera ikibazo cy'itumanaho yasobanuye ko abo basirikare bagiye mu butumwa bw'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba kandi bagiye gufatanya n'abandi ba Kenya n'Uburundi basanzwe yo kandi ngo bazaje ahantu hari hasanzwe inyeshamba cyo kimwe no gufungura inzira zari zisanzwe zidakoreshwa n'abasivili kurayigiyeho ko igisirikare cya Uganda kizohereza abasirikare igihumbi muri kariya gace ka Kongo nk'uko byasabwe n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Avuga ko ingabo za Uganda ziteguye koherezwa mu majyaruguru ya Kivu kuva mu kwezi kwa 12 umwaka ushize. Mu kwezi gushize yabwijwe rya Amerika ko bari batindijwe no kubona uburenganzira bwo kohereza ingabo. Amakuru tugezweho n'umwe muri mu mutwe wa M23 wahisemo ko amazina ye adatangazwa, yabwijwe rya Amerika ko ingabo za Uganda zitaje kubarwanya ahubwo zije kuzibicyuho mu turere bavamo mu rwego rwo kubahiriza amasezerano yashyizweho umukono i Rwanda muri Angola arimo guhagarika imirwano. Ngakaba igisirikare cya Uganda kizanarinda umutekano w'abasivili bari mu duce twayoborwaga na M23. Igisirikare cya Uganda kirimo kuja mu karere ka Rutshuru mu gihe amakuru avuga ko guverinoma ya Angola ndetse n'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC nabyo byitegura kohereza abasirikare muri utwo turere. Abayobozi bakuru b'ingabo za SADC na Angola hiyongeyeho n'abagize akanama gashinzwe umutekano k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe baherutse gusura utu turere kugira ngo basuzume uko umutekano uhagaze. Kohereza ingabo z'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba kugira ngo zifashe mu kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa Congo byemeranyijweho n'abaperezida b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize. Hari mu nama yabereye i Nairobi muri Kenya. Manda yabo yagombaga kumara amezi atandatu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Kuri uyu wa kabiri mu mujyi wa Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hateganijwe inama ihuza intumwa z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR iz'u Burundi n'iza Kongo. Impunzi za Burundi zirifuza ko iyo nama yatorera umuti ibibazo bizugarije. Uvira, Vedaste Ngabo.
Ugeze muri amwe mu makambi y'impunzi za Burundi ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukaganira n'impunzi zigutura ibibazo bitandukanye birimo ibibazo by'umutekano, ibibazo by'uburaro butari bwiza, n'ikibazo cyo gutinda guhabwa ubufasha bw'ibifungugwa. Hamuremye Remi ni impunzi yo mu ngambi ya Lusenda agendana ubumuga, asaba ko ikibazo cy'ubuvuzi cyabonerwa umuti muri iyo nama.
Uravye nk'abantu bataha twarakurikiranye n'ubuvuzi nabone ni baburonka kugira ngo bavuzwe kimwe n'aha dutuye. Ariyo abagendana ubumuga benshi afise ubugwayi basaba ko bokongozwa kaza kuvugwa nko mu mahanga nabone by'ukuri ntibashaka ubuvuzi ngo baburonke. Two gisaba n'icyo kintu by'ukuri bakaciga mu nama ku buryo baba batashe cyangwa n'abifuza kongoza kuza kuvurirwa mu mahanga kuko kintu cyo ne vraiment bo kicarira kwa karaba ko batora inyishu irama y'icyo kibazo.
Umugenzi we Bigirimana arifuza yuko ikibazo cy'umutekano muke nibura giribwa byaba ku isonga ry'ibiganirwa.
Nk'impunzi y'umikami ya Rusenda ubwa mbere hoho ibyizigiro byanjye byose mbanza kubyerekeza ku gihugu cya Congo cyanyakiye ari nacyo kimpaye ubuhungiro. Mu myaka igira isaga umunani tumaze ngaha ibibazo by'umutekano byagiye biba degrade, byagiye binanirana. Ibibazo by'ukuntu turonka imfungurwa byagiye binanirana. Ibaza impunzi iri kuri rapokere inyuma y'amezi atatu usanga ari ibibazo birenze. Aho nibaza mvuze igihugu cya Congo mandiko ndafatanya na HCR nyine dufasha nukurugi kuraba ibibazo by'ubuvuzi, ukuraba ibibazo by'amashuri, ni ibibazo bimaze kurengerana n'ukuri. Twiteze ko iyo nama yoba inyishu muri ibyo bibazo byose.
Hari abandi nabo bifuza gutaha ariko bakifuza yuko bimwe mu bibazo byatumye bahunga byabanza bikavanwa mu nzira.
Baguha nk'imfashanyo y'amezi atatu bakubwiye ko ari y'amezi atandatu, ivyo ukacisanga biguheranye n'ingoga. Noneho ukaca wisanga nta cyefasha haruguru ufise ukaca uhitamo kugira nte guhunga. Icyo ni kimwe mu bituma bava mu gihugu bakongera bagahonga. Higira kabiri n'abantu bagirwa torture mu bahungutse, ugasanga hari abantu bariko barakurikiranwa bafatwa na ya misore sore y'imborera kure tuzatwumva, ugasanga bariko barabaturubika mwari mwarataye igihugu, mwari mwarahunze, none murahungutse.
No kuvuga ko nka twebwe twahunze turazi cyatumye duhunga tuva mu gihugu cy'u Burundi. Rero kijya kintu twahunze ntabwo kirahera, kuko icyari kwerekana ko cyaheze nuko
hari gushobora kuba ibiganiro by'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bakaraba kijya kibazo cyatumye abantu dusubiragira kibazo cy'umutekano cyahabaye bakacumvikana ko ubu hariho ivyerekana abantu bamwe bamwe bahungutse usanga umutekano wabo utameze neza kandi ikigaragara mu bagiye tubona bahunguka harabo bamaze kugaruka hano
amakuru dukesha umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi avuga yuko iyi nama ihuje ASEL na Congo n'u Burundi izibanda ku buryo hanozwa gahunda ijyanye no gutahana impunzi ndetse no gusuzuma ibyagezweho muri iyo gahunda. Vedase Ngabu, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Iwanyu mu ntara
inkuru y'umwihariko y'iwanyu mu ntara irareba yubahirizwa ryo gukikije mu ntara ya Makamba mu Burundi. Abaturage bigabije amashyamba barayahinga bayaturamo inyamaswa zirahunga izishonje zikondera abaturage. Inkuru Ijwi rya Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi mwagizwaho na Thierry Yvenda yishimiye.
Intara ya Makamba ifite uburinganire bugera ku birometero kwadarato 1960. Ikigo cha leta kijejo gutororoka ibiharuro mfatirwa ko cyatangaje ko mu mwaka wa 2020 ababa muri iyo ntara abagira ku 656,000 na 614 bisigura ko hafi abantu 336,000 baba ku kilometero kwa darato mu duce tumwe tumwe tw'intara ya Makamba aho bita mu Buragane amatongo yaraze ku buryo atamashamba kiriho bigatuma abahaba bagenda ibirometero birenga bitanu bagiye gusenya. Mu mihana ya Himuresi na Gitua Sanga uretse utuvi duto duto tw'ibiharage ibigori canke ibitoki. Ku minsi ya gatandatu abana bava Himuresi haruguru y'umugwa mukuru wa Makamba nico gikogwa bazinduka ko bazinduka baje Nyankara muri zone ya Nyange bagataye nyuma y'umutaga bikoreye imiganda y'inkwi. Ndayereje Joakim yahoze ajejwa amashamba i Makamba.
Uno munsi bashobora kubona abana bavuye nka ya zirugu za Muresi baje kurondera inkwi inyanga harana abanye bakanyankara bakarondera ahantu atankwizira usanga bakibazana utuntu tuturagararira ngo bagiye gucana ya ruguru cyerekana yuko ataki na kimwe bafise hari ya ruguru cyo gucana
abandi nabo baragura inkwa ariko zirazimbye cyane. Naye Imana Violeta bikanzege imakamba kukibazo cy'inkwa tekesha yishurijwe rya Amerika ati
yo soso ni ntati kweli urarusuma utwojya kw'igihumbi ukakena kwaza kugura zindi nkwi z'igihumbi bisati bibiri urumva no gushaga ntibisha
kubera uguhonya amashamba n'amakara batekesha mu gisagara cha Makamba yaraduze igiciro mu myaka ibiri gusa umufuko wavuye ku 900 by'amafaranga y'amarundi uja ku mafaranga 224 ubajije abatayo makara abakwishura ko amashamba bacamwe ibiti yahonye. Uyu mukukuru kejo wa Kimunda yihereje yarakurikiranye ukugena amashamba yagabanutse
kera amabanda hari inyanzara kizarukambasi ahivugizo udushamba shamba y'adoto duto mbere naye makamba mukayogora muranza yigize kuba rya mukingo bose aho hari amashamba ariko no munsi wogenda nakana kimwe wobona kubera abantu baragwirana abimukira bakaza fate nko mukayogoro usanga ya mashamba yose barayaciye baciye baje kurimamwo gushika aho amashamba yose amera nka yaheze nko mukayogoro ubu ni wowe ukivuga ngo ishamba kimeza ntaya kiriho
amashamba kingiwe nayo nyene arabangamiwe ababa hafi yayo baguma barenga imbibeza ayo haba mu ishamba cimeza rya Muyange inyanzarake bivugizo ahari biti by'ingongo abahegereye bayarimamwo abajeje ntwaro baragerageza kwa mama ariko bakaguma barima ishamba rya Rukambasi ivugizo hari abanyagihugu bajyubatsemwe amazu ubu niyo bibera buramateri wa Makamba ngo ziraza na Françoise yarahavuye arishikira kuraba kugene iryo shamba ribangamiwe abo baririmamwo basigura ko bafise impapuro bibahera uburenganzira kuwandura uhuma. Uyu mwaka buramatari wa Makamba yasabye ba mustaneri bavuga izo na nyanzarake kugira intonde z'ababa muri iryo shamba kugira barabe ko hari ababayo canke abarimiraho mu Rukambasi ata burenganzira babifitiye. Mu kigo gikingira imafu mu Burundi David Ninteretse aramaze kubona kuko babangamira ayo mashamba bituma n'ibikoko bihona canke bikomoka
nk'akarorero turavye mu Rukambasi mu myaka y'inyuma ntako kuvuga guherekeje na gatatu hari himafu hari ibikoko byinshi mugabo uri kurara busanga ibikoko byose byaraheze nubwo ubuhagasiye nk'imafu naho nyene nkeyi bamwe bariko barahiga kwera abantu bagwiriye inkende mugabo ruhande rundi usanga amashamba yagabanuze
mu mwaka weze w'ibihumbi 2022 imafu zaho mu Rukambasi zarabonye ko zisugerejwe n'abarima canke abaci biti muri iryo shamba David Ninteretse wo mu kigo gikingira imafu ati byarigaragaje kuko zagombye kwivuna
urafye nk'imafu ziri muri Rukambasi imafu ziri mu Kigombe imafu ziri Nyamirinzi ziratoroka kenshi zikaza konona imirimo y'abantu kubera ziba zishonje cyangwa abantu baza guca ibice urafye nko mu minsi heze imafu yarishe umuntu umwana ikivuna ukuboko umuvyeyi umukenyezi yubatse ayo byose ni inkurikize zo kubera amashamba aguma yononekara
n'amatongo yo kurima yarabaye mato cyane ku musozi wa Kanzege imihana irasobekeranye kandi rege ranye cyane ibivi n'ibito imetero 10 kuri 15 ku mujyango abariko barakura biragoye ko baronka aho bubaka inzu bazobamwo bahitamo kuja gukota amazu babamwo mu gisagara ca Makamba hageze kurima baja mu makomine ya Kibago canye Kayogoro gukebesha
nakatongo gatonyi kaga kunkuburiramo gusa inzumbamwo nako nshiramwo umwapfu gatonyi ntaro ndi yagahera nkagenda gukebesha se no mwawo ndi ndukwingenda kusenga mu mihana iyo kuriri ntahandi fise honda bikuru
Violette na Himana ati abana twabyaye sinzi aho bazokubaka kuko aho kubaka hasa nahaheze
amatongo yarazi naho mbaye ndakena nkaho nkuburira kubwishye bw'abantu kandi kunkehwa z'amatongo ukuntu mbona uko bigenda nuko uri umufyeyi n'umwana bubatse barabane imiryango gahura nticoroha ukurima koko n'ibindi bintu rero ntitufise aho turimira abana tirukanze nk'iyo ku mashyamba kurere amatongo ya gisiga hamwicho gisagara cy'iwacu cy'Makamba nta dufise tu
bamwe mu batagira amatongo yagutse barasaba mu mpangu zagutse zikoregwamo imirimo ya leta bakaharima ibiharage canke ibigore nkuko byigaragaza ku mugwa mukuru wa Makamba umukukuru kejo akimunda yihereje na wati umuti nuko abantu bigishwa kubyara bake kandi bagatera ibiti bibana n'indimo kugira ngo baronke inkwi
umuti ubu wotogwa ngo abantu baramaze kubwirirana nuko bo kugisha abantu bwa mbere bakabyara ku gero kugira ngo abantu babamenye bagwirirana hanyuma ibi kuvyerekeye by'ibidukikije navyo tukigisha abantu gutera ibiti kuri ugatoro nyine gatoro bafise ibiti bijana n'indimo
umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu Burundi akabari n'imvukira yo mu ntara ya Makamba yaragarutse kuri ico kibazo mu birori byo kwifurizanya umwaka mwiza w'ibihumbi 2023 n'abakozi bakuru bakuru bo muri iyo ntara mu ijambo yashikirije Reveria Ndikuriyo yasabye ko abantu botangura kubaka inzu zigerekera kugira ngo isindimwa ntibandanye yaga
ubugeze aho uburundi ufite ibiro 12 kubaka inzimwe imwe bihagarare tubaka tugenda hejuru mu nzimbe haba y'imiryango 16 kugira harimwa haguke bose bavyumve cyo kimwe turashimira leta yuko yavuze iti nta parcelle zitangutanga nta parcelle nimwe muri leta itangwa n'abene gihe bazaza amaparcelle hafi igisagara burya ko nakoroga leta
kugira ngo ababa mu bice amatongo yaze bashobore gutunga imiryango ngo bafashe inzira yo gukora urudandazwa ruto ruto aho usanga ku mpangu barashizeho utuzu twidandarizo hari kandi n'uturema mpagaze mu makaritiye atandukanye benshi mu batudandarizamwo ni cane cane abakenyezi baje mu mabarabara yinjira mu gisagara bagategera abarimyi bashoye ibyimbugwa byabo bace babirangura bakaja kubigurishiriza mu isoko iyo nayo yugaye ku mugoroba babyimurira muri utwo turema mpagaze ibyo nabyo bituma bifungurwa bizimba kubagabo naho bakora imirimo y'inguvu itandukanye kwikorera imizigo guhereza abubaka canke koza imiduga n'amapikipiki
urakoze Thierry Vendayishimiye kuri iki gicamunsi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame arahura n'abanyamabanga nshingwabikorwa bagera ku 2000 bashoje imirimo y'itorero iyo nama irabera ku cyicaro gikuru cy'umuryango wa FPR Inkotanyi irusororo inama ijwi ry'Amerika ikurikiranira hafi turaza kwibagezaho mu makuru yacu atahagataho tubas Nasezo dusoza ya makuna wateguri ya fatanje na Rene Diane Tanambashi mirakuba muya kulichira humri hose kumigabane yose. Yise chane chane awali I Tokyo mubuya pani muri kaminuza ya Tokai mngese mngese ndabashuhuje mngajize neza mngarije mwabonye ama diplome yanyu ashimishije dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi uwarerewe n'Imana agira ngo arusha abandi guhana umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.